and the world, day and night.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Oje nta wundi murimo mfite nkora ngora politike gusa. Kiri kintu rero yagize atari ngo za politike nuko kandi tuvuga yuko mu Kirundi ngo umwana w'imbabazi urwanko rwa nyina ntamunsi n'umwe bwaje no kwiradiyo ngo avuge ibintu bya politike cyangwa ngo habe hari umuntu n'umwe warashwana.
Uwo ni Agathon Rwasa ayoboye rimwe mu mashami y'umugambwe FNL mu Burundi. Iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Eka ariko dutangurire ku makuru avuga hinya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Waramutse neza Eugenie, amakuru avuga muri iki gitondo watubwira.
Waramutse nawe Fidel, bwakiye neza mwese nshuti muduteze amatwi. Amakuru tuyahere muri Afghanistan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyobozi bwa Perezida Obama burimo kureba kureka umugambi wo kugabanya umubare w'abasirikare ba Amerika mu gihugu cya Afghanistan bagombaga kugera ku 5,500 bitarenze impera z'umwaka nk'uko bisabwa n'abayobozi b'ingabo kugumishayo abandi basirikare. Nubwo icyemezo cya nyuma kitari kuri uyu mubare kitari cyafatwa, abategetsi baravuga ko abenshi mu basirikare 10,000 ubu bari mu gihugu cya Afghanistan bigitezwe ko bazagumayo mu mwaka utaha. Bishobora kuzatangazwa ku mugaragaro mu cyumweru gitaha ubwo perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani azabonana na perezida Barack Obama inaha i Washington. Sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Mohammad Javad Zarif ejo kuwa mbere bongeye kugirana inama i Buruseli mu Bubiligi bagerageza gushakisha ukuntu hagira ikigerwaho mbere y'impera z'ukwezi mu byerekeye imishyikirano imaze igihe kuri programu nikleyeri ya Iran. Iyo nama yarimo na Minisitiri ushinzwe ingufu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ernest Moniz n'umuyobozi mukuru wa Iran ushinzwe ingufu za kirimbuzi Ali Akbar Saleh. Bombi banabonanye ku cyumweru baganira ku buryo ibintu bigomba gukorwa ku bijyanye n'iyo programu nikleyeri ya Iran. Nyuma yo kugirana inama na Kerry hafi amasaha 4 intumwa ya Iran yerekeje i Buruseli mu Bubiligi mu nama n'abaminisitiri b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Perezida wa Siriya Bashar al-Assad yakiriye neza igitekerezo cya sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika. Ejo John Kerry yavugiye kuri televiziyo CBS ya hano inaha nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati buri wese arabona neza ko intambara yo muri Siriya itazarangizwa n'amasasu. Amaherezo tugomba kuvugana n'ingoma ya Perezida al-Assad. Nk'uko ibitangazamakuru bya Leta ya Siriya byaraye bitangaje, al-Assad yaragize ati twarabyumvise ariko dutegereje ko bikurikirwa n'ibikorwa. Ubufaransa kimwe n'inkoramutima igihugu kimwe mu nkoramutima za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo busanga al-Assad nta mwanya afite ku meza y'imishyikirano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Laurent Fabius ejo yaragize ati igisubizo cy'intambara yo muri Siriya ni Leta y'inzibacyuho, nta mwanya al-Assad ayifitemo. Ingabo za Nigeria zabohoje umujyi ukomeye wa Bama mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu ziwambuye abarwanyi ba Kiyisilamu bawugenzuraga kuva mu kwezi kwa cyenda. Ibyo igisirikari cyabyanditse ku rubuga rwa Twitter ejo kuwa mbere kivuga ko ingabo za Nigeria zakuye abakoresha iterabwoba i Bama muri Leta ya Borno kandi ko ibikorwa byo kubahashya bigikomeza. Nta makuru adafite ahabogamiye ariko yari yahamya ibivugwa n'igisirikari. Bama ni umujyi wa kabiri mu bunini muri Leta ya Borno kandi uri mu birometero hafi 65 uvuye mu murwa mukuru w'iyo leta Maiduguri. Ingabo za Nigeria zanavuze ejo kuwa mbere ko zakuye abarwanyi ba Boko Haram muri Leta ya Yobe nayo iri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu nyuma yo kugaruza umujyi wa Gonini. Itsinda rya ONU rikora iperereza kuri Eritrea riravuga ko ryabonye ibintu byabaye inshuro nyinshi bigaragaza ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. ryanabonye ko mu gihugu nta buyobozi buhari bugendera ku mategeko. Umuvugizi wa komisiyo ya ONU ishinzwe iryo perereza ejo kuwa mbere yanavuganye n'akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Swisse. Mike Smith yavuze ko ku buyobozi bwa guverinoma ya Eritrea abanyayeritrea nta kizere bafite cy'ibihe biri imbere. Yavuze ko ikintu kimwe rukumbi abanyayeritrea bashobora kuba biteze hari ubuzima bwo mu gisirikare cyangwa undi murimo wa gisivili bashobora guhembwamo amadolari ari munsi y'abiri ku munsi, ni ukuvuga munsi y'amafaranga 1,900 y'amanyarwanda. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yareze igihe kirekire guverinoma ya perezida Isaias Afwerki kuba ikandamiza abaturage bayo. Bwana Afwerki yayoboye igihugu kuva gihawe ubwigenge na Ethiopia mu mwaka w'1993. Umukozi wo muvuzi w'umunyamerika urimo kuvurwa Ebola ejo yarushijeho kuremba. Uwo murwayi yagaruwe muri Amerika kuwa gatanu havanywe mu burengerazuba bwa Afurika kandi yagezejwe ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi muri leta ya Maryland iri mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi ya hano i Washington DC. Uwo murwayi yari muri Sierra Leone nk'umukorerabushake w'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima Partners in Health ku kigo kivurirwamo Ebola muri Sierra Leone. Virusi ya Ebola imaze guhitana abantu bagera ku 10,000 mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, Sierra Leone, Liberia na Guinea. Abantu 24,340 banduye indwara ya Ebola kuva icyorezo cyadutse mu burengerazuba bwa Afurika mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'2013.
Urakoze Eugene ku makuru hejeje kudushikiriza naho mukanye. Radio y'Ijwi rya Amerika i Washington DC, umwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Rwanda urunani rw'amashyirahamwe ategamiye leta, ntavuga rumwe n'abatanguye gutanga ibyiyumviro birondera guhindura ibwirizwa shingiro kugira Perezida Paul Kagame yongere kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Ubuyobozi bw'urwo runani uvuga ko akirikare cyane kandi abavuga ko hari ibyifuzo by'abanyagihugu birondera guhindura ibwirizwa shingiro ataho babikura mu gihe atabushakashatsi bufadika burabigaragaza. Ni inkuru ya Eric Bagiru Ubusa.
Ibitekerezo bya bamwe mu bategetsi bakuru barimo n'abanyamategeko binyura mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu birahuriza ku guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame asubiye kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Ababinyuzwa mu nyandiko no mu mvugo mu busesenguzi bakora basanga Perezida Kagame yarakuye abanyarwanda habi kandi ko bakimukeneye mu gukomeza gutera imbere. Banzura bavuga ko ubusabe bwa bamwe mu baturage bifuza ko Perezida Kagame yakomezanya nabo bwahabwa agaciro. Icyakora ubuyobozi bw'urugaga rw'imiryango itegamiye kuri leta mu Rwanda n'ubwo bwirinze kugaragaza uruhande buhagazeho buvuga ko abatangiye impaka nk'izo bihuse. Bwana Edouard Munyamariza akuriye urwo rugaga.
Nge nabivugaho ibintu bibiri. Iyo mandi tararangira uzirinde kuyikomanta. Kireka niba mudashaka nayirangiza nayo hari. Naho niba manda ayifite kandi kabi gifite imyaka 3 imbere yacu, iyo mandi iracyahari. Icyo nicyo cyambere cyakabiri. Nuko kugira ngo manda iri constitutionnelle ijambo rifitwe n'abanyarwanda ntabwo ari societe civile, kuko societe civile natwe turi abanyarwanda. Ariko ntabwo ari twe twubaka position yacu. Na position twakubaka twayubakira ku bitekerezo no kubyifuzo by'abanyarwanda.
Ikibazo cy'igihizi impaka zo guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yongere kwitoza ubugira gatatu zizamukiye cyagarutsweho mu biganiro byatambutse iminsi ibiri yikurikiranya kuri radio y'igihugu mu mpera z'icyumweru gisoje. Madame Christine Muhongayire, umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, wari muri icyo kiganiro wanavuze kuri radio y'igihugu ko mu nteko bafite ubusabe bw'abaturage mu nyandiko ku guhindura itegeko nshinga, asanga hatarabayeho icyo yise mu magambo ye gushyuhaguzwa kw'abaturage.
Iki gihe barabona ari iki kubera yuko bafite bariho bitegura babona ko amatora yegereje kandi babona bashaka umurongo ufatika bagomba kugenderamo, bakavuga bati nibura abantu nibemere ko tugiye kurihindura twicara abantu bariho bapanga uburyo bwo kurihindura, kuko igihe cyose bataratubwira ko tubyemeye tugiye kurihindura ntabwo tuzatuza uwo tuzayatubona wese. Aho tuzayatubasha kwandika, aho tuzayatubasha kubinyuza, hose tuzayatubabwira igihe cyose ko twifuza guhindura itegeko nshinga.
Kubivuga ko abaturage basaba guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yongere kwiyamamaza byo ngo nta bushakashatsi bishingiraho bugaragaza umubare wa nyawo w'abari muri uwo murongo. ntagiye ntarenga urugaga rw'imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta icyo kuba rwakoze ubushakashatsi ariko rwizeza ko buzabaho. Bwana Mable Mwana nawe ahagarariye imiryango itegamiye kuri leta ishinzwe kurwanya sida.
Hari umuhanga wavuze ngo without evidence no say. Niba nta evidence fite cyeka wivuga yo ni paraka.
Exactly.
So reka rero dukora ahubwo iyo sondage d'opinion nituyibona ifite ubushakashatsi bufatika tuzangatangariza ibintu birahari nibyo tuvuga birahari
ko exactly.
Ibiri gukorwa na bamwe mu bategetsi bakuru bagira icyo bavuga ku guhindura itegeko nshinga. Bwana Munyamariza avuga kandi ko nta muntu n'umwe wagombye kugira icyo abivugaho uretse abaturage ubwabo. Yongera gushimangira ko igihe kikiri cyose.
Icyangombwa nuko igihe cyose hakiri igihe one president uhari atari prononsa ngo ngewe ndahagumye ngo noneho ibe position iri claire. Icya kabiri abaturage bari gutanga ibitekerezo byabo ariko ntago biraba byinshi ngo bi amounting muri pressure. Pressure muzi cyo bisobanuye. Ariko hari n'igihe societe civile yaba proactive ikajya anticipating icyo abaturage batekereza. Nibyo nababwiye ntibikorwa muri opinion polls gusa sondage d'opinion gusa.
Igisa ni ihurizo rikomeye kuri izi mpaka. Nuko menye cyakurikira igihe cyose Perezida Kagame atakubahiriza ubusabe bw'abifuza ko yongera kwiyamamaza. Kuri Depute Muhungayire ngo akurikije ubupfurazi kuri Perezida Kagame ntashobora gutenguha abanyarwanda. Aha harasa naho benshi mu banyarwanda n'amahanga bahanze amaso. Izi mpaka ziriho mu gihe habura imyaka ibiri n'igice ngo manda ya kabiri ya Perezida Kagame igiye ku musozo. Itegeko nshinga ririho ryemera manda ebyiri gusa kutorewe kuyobora u Rwanda. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda urupfu rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara ntirusobanutse. Umuryango wiwe wemeza ko yishwe. Niyo mpamvu wandikiye Perezida wa Repubulika mu ndwi ishize usaba itohoza ryo mu mizi. Inyuma y'urwo rwandiko hakurikiye iki? Nicyo kibazo mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabajije Madame Rwigara.
Nta cyakurikiyeho kinini usibye CID yanterefonnye Friday mu gitondo insaba kubitaba. Nkababwira yuko uwo munsi ntaboneka ko bazampindi gahunda bakavuga yuko ngo bazambwira none banyoherereje message mu gitondo bavuga ko ngo igihe nikigera ngo bazantumaho.
Mu yandi magambo ubwo twavuga se ko iperereza ryimbitse mwasabye byaba biri muri urwo rwego?
Ntacyo nabivugaho kinini simbizi kuko kugeza ubu ngubu nta reaction yindi yigeze ibana ntoya.
Perezida wa Repubulika mwamusabaga iperereza ryimbitse, murashidikanya ko umubyeyi w'abana banyu ariwe mufasha wanyu atazize akisida, atazize impanuka koko?
Nta akisida yazize, ntabwo ari ibintu dushidikanya, nta nubwo ari ibyo dushakishiriza ibihamya, kuko yewe mbere yuko bamwica twarivuganiye. Naramutelefonnye atinda kwitaba, aho yitabiye hari mu masaha moya arenga yitaba. Numva ari stresse, numva afite ubwoba cyane, bisa naho hari nk'ikintu kimukurikiye ndetse cyangwa ikintu cyamuteye ubwoba cyane, nanjye ndikanga ahita nkupa. Ndakomeza ndagerageza birananirana, ntazi aho ndi bumukure. Nyuma umuntu aza kuduterefona, aterefona umwana ngo ngwino utware umurambo, muze mutware umurambo wa papa wanyu, gutyo ahita akupa telefoni ntitutazi uwo ari we. Nako yaravuze ngo muze mutware umurambo wa papa wanyu mu muhanda w'Inyarutarama ujya igacuriro, ubwo dufata imodoka tugenda twataye umutwe.
Mugiye aho bababwiye yagiriye impanuka, mwasanze se kuko yitabye Imana?
Twasanze ari muzima ahumeka, ari mu modoka, barwanya n'imodoka, abashinyaguzi baseka basunika imodoka n'imbaraga nke cyane, we yicayemo ari muzima, jye n'umwana wanjye duhagaze iruhande rw'imodoka tumureba, bakajya bayitusa bayisunika batureba gusa, tukababwira tuti mwatubabariye mukamukuramo ko tureba ari muzima, ahubwo bakarwana n'imodoka bayishyira ku rwanyu.
None se ko bari babahamagaye ngo mutware umurambo w'umuntu wanyu, barabaretse muramutwara cyangwa?
Ntabwo batinye kumutwara kuko bari bahagaze aho, noneho abaturage bari bamaze kuhagera bakabona ntiyapfuye baramufata. Noneho nyuma yaho byatinze ariko akiri muzima bamukuramo, bamufunga mu gisashe cy'umureba turwana tubabuza, baratwangira
baranga bamushinga mu isashe bakiramwe abacyuje uko bigaragara bazana ikimodoka cyabo mbiranse bayirukanye cyaporise ikimodoka ntazi byose kitari mwakopriye kuri ibyo umuntu bamushinga aturira ati kuko musanga umuntu muzima bagira gutya noneho baratwirukana turabinginga tuti nimutubabariye turashaka kujyana nawe n'abantu baragutakambira bati uyu mudamu n'umwana we bagomba kujyana nawe baranga baramujyana ari muzima ni ukuvuga nta hantu hazaga amaraso usibye ku mpanga nk'ikintu bari bamukubise cy'ubuhiri akaperezida konishansi uko byagaragaye tugenda dushakisha tugeze kuri polisi dusanga bamwe bararwanda bamujyana muri morgue nta muganga yabonye ntaki kandi tugezeyo niho umutwe w'inyuma byagaragaraga ko umaze guhondwaho ibintu kuko waraduduwizaga cyane
niko se madamu ko icyo kirego kiremereye cyane ko numva ari nko gushinja inzego za leta amaherezo ni ayahe
icyo kirego yewe ntabwo mvuga ntabwo tuvuga kirega dukeneye kumenya icyo umugabo wanjye ari we se w'abana banjye yagize yakundaga igihugu cyane nta politike yigeze ajyamo nta naho yari ahuriye nazo niyo yakurikira no muri Rwanda Day yavuye yaza direkito badaciye mu Bubiligi kandi mu Bubiligi ahafite akazi ariko aravuga ati reka ntahe njye mu gihugu.
Madamu Rwigara ndabashimiye cyane kandi mukomeze mwihangane.
Murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Burundi Agaton Rwasa umuyobozi w'ishami ry'umugambi FNL abona iraswa ry'umufasoni wiwe ku munsi w'Imana ko rifitanye isano n'impamvu za politiki. Madame Antoinette Rwasa yarashwe n'umuntu ataramenyekana gushika ubu ari mu kibanza cyo kwikoresherezamwo imishatsi mu gisagara cya Bujumbura. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije Agaton Rwasa uko yabifashe.
Jewe uko naryakiriye nuko yarashwe ku mpamvu za politiki kuko nta muntu afitanye ingorane. Hanyuma ikibigaragaza nuko abagerageje kumurasa baciye bafata imodokari yari barindiriye aho yo mu bwoko bwa Prado nkuko nabyumvise iyo modokari nta nimero ziranga yari iriko icyo tubimenyereye bikoreshwa n'abantu bo mu gipolisi n'abantu bo muri serivisi za rase nyuma haza hano. Hanyuma kandi hari n'imodoka y'igipolisi yacigira inyuma yayo nk'uko yikingira kugira ngo abantu bandi ntibashe kuyikurikirana kugira ngo bamenye uwo mushimusi uwo ari we. Ibyo rero bikaba byanabaye tumaze iminsi twumva amakuru y'uko hari amanama akogwa hategurwa ubwicanyi bw'abantu bamwe muri sosiyete sivile mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ikambere no mu bamenyeshamakuru. Ibyo tubona yuko ari ibintu biteye isoni kuko Burundi nubwo abarundi bose n'ababa mu Burundi bose nta muntu akwiye kugira ibyiyumviro byiwe kuko muri demokarasi nibyo dukoresha ko umuntu atokwiyumvamo ibiriko birakogwa akabinebagura kugira ngo cyanya agaterera agakebura niyo ugomba kubizizwa kandi noneho niyo niwumvira ibyiyumviro byiwe kuko nta wundi murimo mfite nkora politike gusa nta kindi kintu rero yazize atari mbo za politike. Nuko kandi tuvuga yuko mu Kirundi ngo umwana w'imbabazi urwanko rwa nyina ko nta munsi n'umwe yari bwaje no kuri radiyo ngo avuge ibintu bya politike cyangwa ngo habe hari umuntu n'umwe warashwana.
Kuri mwe birumvikana nk'umunyapolitiki mu rwego rwanyu mushobora kuba mwumva ko hari umuntu wabasagarira akabarasa cyangwa se akababuza umutekano wanyu, ariko se mwigeze mutekereza ko hari umuntu wakwibasira umudamu wanyu?
Ibyo turabimenyereye ngaha mu Burundi barajyaniranya cyane nta minsi yaciye inyuma yo gukorwa mu mabanga yo kurongora iperereza rya Jenerali Niyombare. Iyo migume y'inkorabaraye yaragombye kwica umudamu wiwe ari n'umudepite kandi bakabikora kakaba kamizwe n'ingoma ntawugira uwitwarira ntawugira ubwira ngo urafite ishakamirizo.
Twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa polisi mu Burundi kugira ngo tumubaze niba iperereza ryatangiye ku iraswa ry'umudamu wanyu. Mwamenya niba hari iperereza ryatangiye gukorwa n'aho rigeze?
Yewe ibyo amaperereza y'inzego za hano turabimenyereye. Niyo bavuze ngo baratanguye tanyakaga ngo bashyizeho imigwi biba ari nk'ubwo gusiga inkore ku maso gusa abantu kuko urarindira ikiva muri ayo matohoza ugahebura. Rero nimba nibyo baba bari kubarakora
ntabyo nomenya nabyo namwumvise ku radio mu gitondo avuga ngo baratanguye bamatuhoza ngabo ni uko n'ibyo bindi byabo biba misi yose ntacyo umuntu yobirindira ngo gikomeye cyane.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kuturungikira ivyiyumvira hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresi ikurikira: radio yacu @voanews.com canke kuri Facebook kuri adresi radio yacu. Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ingingo yo kugira amatora y'inama nshingamateka vyihuta mu gihugu ca Lesotho yatumye havuka leta nshasha igizwe n'imigambwe indwi yavutse mu matora yabaye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri kubera ta mugambwe waronse amajwi akwiye aruti yindi migambwe. Ayo matora akaba yaragamije kugarura amahoro n'umutekano muri ico gihugu co muri Afrika yo mu bumanuko. Ubwicanyi bwadutse haciye amezi atandatu hagati y'igipolisi n'igisirikare nyuma yaho umushikiranganje mukuru wa Lesotho akuye umukomanda mukuru w'igisirikare mu mabanga yiwe. Mu kwezi kwa gatandatu uyo mukuru w'igihugu yaciye ahagarika ibikorwa vy'inama nshingamateka kubera yabona ko leta yari igiye guhindurwa. Nyuma y'ubwicanyi bwabaye ku itariki ya 30 z'ukwezi k'umunani ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika yo mu bubanuko
Sadak yaciye rifasha umushinga na Etabane n'imigwi umushigikiye gupfundika amasezerano yo gutegura amatora mu buryo bwihuta imyaka ibiri imbere y'ikiringo yarategekanijwe kuba mu ngingo yo guhagarika uruhagarara rwari ruri muri ico gihugu. Pakalitha Somolidi yahoze ari umushikiranganje mukuru wa Lesotho yaciye atogwa mu kibanza c'umushikiranganje mukuru w'ico gihugu. Umushikiranganje mukuru wa Lesotho Tabane yemeye icese intsinzi ya Mosisidi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu. Umugwi impuzamakungu w'abajejwe gukurikirana amatora wavuze ko amatora atari yazokemura ibibazo vya politike biri muri Lesotho kandi ku ico gihugu gikwiye kunagura inzego zijejwe umutekano, inzego zijejwe gukurikiza ibwirizwa shingiro, inama nshingamateka kumwe n'izindi nzego zitaho ibibazo by'abanyagihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashima uburyo abanyagihugu ba Lesotho bitavye amatora mu mutekano. Amatora yakozwe mu mahoro n'umutekano muri Lesotho akaba yabaye urugero rwiza ku bihugu byimirije amatora muri Afrika nka Nigeria, Ethiopia, Burundi, Burkina Faso n'ibindi bihugu byo muri Afrika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasangiye akizero n'abanyagihugu ba Lesotho kuko amatora heruka kuba azofasha ico gihugu kuva mu bihe bitoroshye by'uruhagarara rwa politike bagafata inzira yo gukomeza ubumwe hagati yabo. Ivyo bikaba kandi ari ngombwa kugira habishingiro rikomeye y'intwaro iharanira ineza ry'abanyagihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashima umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana amatora wakoze ibikorwa bishimishije cyane cyane mu mwanya muto wari ufise wo kubitegura. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC rikuye amashimwe menshi ku bikorwa ryakoze byo gufasha Lesotho gutunganya amatora yabaye mu mutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igasaba ko iryo shyirahamwe ryobandanye gufasha Lesotho gukomeza demokarasi mu nzego zayo za leta. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubandanya gukomeza imigenderanire myiza isanzwe ifitaniye na Lesotho mu ntumbero yo kurangura imigambi basangiye yo guteza imbere inzego zitaho amagara y'abantu, iterambere n'intwaro nziza.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigaba n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza amatwi mukanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo. Yamari imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Eugenie.
Urakoze Fidel. Ubuyobozi bwa Perezida Obama burimo kureba ukuntu bwareka umugambi wo kugabanya umubare w'abasirikare ba Amerika muri Afghanistan bagombaga kugera ku 5,500 bitarenze impera z'umwaka nk'uko bisabwa n'abayobozi b'ingabo kugumishayo abandi basirikare. Sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Mohammad Javad Zarif ejo kuwa mbere bongeye kujyana inama mu Busuwisi bagerageza gushakisha ukuntu hagira ikigerwaho mbere y'impera z'ukwezi mu byerekeye imishyikirano imaze igihe kuri programu nikeleyeri ya Iran. Ingabo za Nigeria zabohoje umujyi ukomeye wa Bama mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu ziwambuye abarwanyi ba Kiisilamu bawugenzuraga kuva mu kwezi kwa cyenda. Ibyo igisirikare cyabyanditse ku rubuga rwa Twitter n'ejo kuwa mbere kivuga ko ingabo za Nigeria zakuye abakoresha iterabwoba i Bama muri leta ya Borno kandi ko ibikorwa byo kubahashya bigikomeza. Nta makuru ariko adafite ahabogamiye yari yahamya ibivugwa n'igisirikare. Bama ni umujyi wa kabiri mu bunini muri leta ya Borno kandi uri mu birometero hafi 65 uvuye mu murwa mukuru w'iyo leta ya Maiduguri.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo kigarukiya. Yamara kuba dukurikirana kuri FM mukanya murabandanya mukurikirana ikiganiro gihijamba batwumviriza kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi naho icyo kiganiro mugikurikirana ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Ababandanya kutwumviza kuri FM rero ntiyagiraho muja ni mukanya. Ntimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika nkuko bisanzwe. Kurindira yamara tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Nyuma yaho hatangarijwe amakuru avuga ko Hussein Rajabu yigeze kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yaramaze imyaka ishika 8 mu ibohero atarokeye iryo bohero. Frederic Nkurikije arashobora kumuronka kuri telefone maze araheza aramubaza ibibazo bitandukanye. Rajabu Hussein mwahoze mu rongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, murakoze cyane gose ku kanya muduhaye kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere ndababaze inyuma y'imyaka irenga indwi mumaze mu ibohero, muri iki gihe ubuzima bwanyu bwifashe gute, mwumva mumerewe gute?
Imbere yuko nishura icyo kibazo mu bintu bijyanye n'uburongozi bw'umugambwe, amatati aracare hahandi nyene, imanza ntiziracika. Nayo ku bijyanye n'ubuzima bwanje ndabona neza yuko mfise amagara meza, kuko abo twagendanye ku rugamba naho ntari kumwe nabo bagumye batungabunga iyo myaka yose.
Muravuze ivyo kimanza, imanza zitaradadanukanize?
Hari urubanza twashinze tuburizamo kongre inyuranye n'amategeko y'umugambwe yabaye ku itariki indwi kwezi kwa kabiri mu bihumbi bibiri n'indwi, n'inyuma ya kongre turongereza ibirego. Ugo rubanza rwarabaye rurasasa ariko ntigwarangira kugeza n'ubu baciye rushirwa mu kabati.
Urafite kizere ko ugo rubanza ruzosubira kwavyuka?
Mu bisanzwe ubutungane nigwaba ugo rubanza rwarabunaniye, n'ingorane ubutungane mu Burundi bufise ku manza zitari nke zijanye cyane cyane n'ibi bya politike. Icizere ngira coza mu gihe habaye umukamwiza mu gihugu mu bya politike n'ibindi.
Mwavuze abanyapolitike baba bungabunze gihe mwari mu ibohero, abo boba ari bande?
Twavuga abo twagendanye ku rugamba, ni ukuvuga abanyagihugu. Murazi neza yuko twamaze imyaka irenga cumi ku rugamba, hanyuma tukaba twarakoze ivyinshi bashoboye gushima imbere yuko dutera igikumu, imbere yuko umugambwe CNDD-FDD dutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara. Abo rero ni babandi bagira bati nta kuntu Rajabu Hussein yoronka igihano cyo gupfungwa imyaka 8 yose mu gihe atamunye politike n'umwe mu Burundi kuva Burundi bwikukira, amaze kuronka igihano kiremereye nk'icyo. Harabishe ndadaye, harabagandaguye abanyagihugu mu 93, hariho inganda zatikiye 72, kugeza n'ubu ngira muravye no muri kahise nta n'umwe yigeze aronka igihano kingana gutyo nahawe n'umuvandimwe Petero Nkurunziza twagendanye ku rugamba.
Ikintu mwibaza ko cyaba caratumye mupfungwa gihe kingana gutyo ni nk'iki?
Ni ibintu bijanye no kudakurikiza amategeko ku bijanye n'uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD, kuko murabizi neza yuko amasezerano y'Arusha yerekana neza wanashaka nibwirizwa shingiro yuko mu kugwanya ibintu nk'ibi byabaye muri CNDD-FDD no kugwanya igikenya umukuru w'igihugu ashobora kugira, umukuru w'igihugu ntashobora kurongora umugambwe. Ariko wewe yararondeye akagoboranja akoresha icyiswe ngo inama y'inararibonye arongoye wenyene, ikaba ariyo ifata ingingo zose mu mugambwe n'izirenge n'amategeko y'umugambwe wanashaka. Ubwo rero nico tutahurije ko cyatumye anshira mu mvuto n'abandi batari bake barabangaza babakura mu buzi n'ibindi.
Tugaruke ku gihe mwari mu ibohero mu ndwi iheze, niho amakuru yatangazwa ko mwatorotse ibohero, mutubwire byagenze gute?
Je sinkoresha ijambo gutoroka kubera yuko nasohotse ubudogi amaprojecteur n'ukwezi vyaka ataco twinona kandi tudakebaguzwa bitumwe nabo bose bagiye baradufasha kuva twinjira ibohero, kuko nicyo twaharaniye kugira ngo dushobore guha umwanya amabarabara, umwuka w'abanyagihugu hirya no hino mu banyepolitike n'abandi bamenye ikintu nyakuri cyari cyadutandukanije n'uwo twagendanye ku rugamba inshuti Perezida Nkurunziza.
Abo bashobora kuba barabafashije ni bande? Kuko muravuze ko mwasohotse ibohero ku mugaragaro, izuba riva ukwezi kwaka, byagenze gute? Hariho abantu bakomeye babafashije kuva mu ibohero?
ibyo ryo byose hagiye haraba ibintu byinshi bagiye baradufasha haramaze kwibonekeza inshuro nka zitatu zijanye n'imyitegoro yo kungandagurira mu ibohero ngira ngo mwarumvise igihe habaye intoreka zo mu cibitoke tutazi niyo ziva niyo zija harasohote ingingo yo kungumiza je nyene kwibana jewe nyene munyuma niho twamenya yuko kwari kugira ngo abagizi ba nabi bashoboye kwinjira ntibaze bahushe uwo baciye ko kugira ngo abafashe gutegura ibyo bikorwa niyo yatumye tumenya amakuru menshi bikaca bikaba ari byo byatumye rero abagenzi twagendanye tutagenzanya bose twicara tukaraba ibyo kogwa
bahariho umwikeka ko mwuba mwakoranye nabo bantu batemwe ukibitoke
ibyo twaravyumvise kuko igihe cyose habaye intureka mu gihugu ibiro by'iperereza cyane cyane uburongo bw'iperereza Adolphe Nshimirimana yakoresheje mu maremedanya yama acashaka kurondera ingene dukwegera muri ibyo bintu nko kumenga twebwe turashobora gusambura inzego twubatse zaba iz'umutekano n'izindi ukumenga twebwe turashobora guhemukira ivyo twemereye ivyo twemanze imbere y'abarundi n'amakungu ivyo rero byarabaye byaravuzwe yuko izina ryanje ryaravuzwe hamwe na Alexis Nduhije ariko mu nyuma kubera kumaramara izina bararisokoye buhoro buhoro naruzi yuko babandanije bavyumvira ariko kwa rukurondera ingene bandemeka inkonishushe kuko babona neza yuko ivyo nagirizwa bitagira umutwe n'amaguru ngira muravyibuka uko icaha gikomeye camfunze imyaka iyo yose ngo nuko nise umukuru w'igihugu ndamugereranya nk'icupa rigaragara kandi ivyo bintu bitigeze biba
mutubwire muri kigihe turiko turavugana mwaba muri hehe muri mu Burundi muri Degemvya turasuka muri Degemvya ko mwaravuye mu bohero ahantu muri nihe muri kigihe
igikuru nuko mwamenya yuko ni Degemvya kandi turi kumwe n'abatari bake twagendanye ku rugamba batatugenza kandi barikanuye kugira ngo abariko barakora ibikorwa bigayitse byo kuduhiga barabe ingene babiburizamwo igikuru nuko mwamenya ko ndi mu banyagihugu abo nabo murazi neza yuko abarundi bari mu Burundi atahandi baba
mutubwire bamufise imigambi yo gusubira muri politiki imigambi yanyu muri kazoza kabuwa ni
twebwe ntitwigeze tuva muri politike twabandanije tuvugana n'abantu twabandanije tuvugana n'abagumyabanga kandi mu makomine yose y'igihugu twabandanije twiyegereza inshuti twamanye twagendanye zadushikanye ku butegetsi muri 2005 twabandanye dufadikanya nabo bose kugira ngo tuburizemo imigambi mibi ukuvuga rero turabandanya mwarumvise yuko twamaze guhura n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe nawe nyina kaba yari yarangajwe icyo duharanira no kuzana umwuka mwiza mu mugambwe CNDD-FDD mu gihugu n'ahandi kugira ngo tubandanye inzira ya demokarasi abarundi bose umutima uri mu nda
ivyo muzobikora gute
ingera tubikora ubu urabona turatanguye kuko n'abanyepolitike turababwira tukabakosora tukabahanura nk'ubu tugiye mu matora ugasanga hariho abanyepolitike bari hanze nk'uku kwa Alexis Nduhije yaciriwe umunyororo wo guherayo aba banyangoma barangajwe ehera aba bagwasa bitwa yuko barongoye umugambwe mugabo bitemewe kuja mu matora witwa kurongoye umugambwe atari ukoresheje ni nk'umusirikare agiye ku rugamba atagira inkoho ivyo byose nivyo dutegerezwa kwicarira kugira ngo bive mu nzira umwuka wa politike muri uri mu Burundi uremereye kuri Rajabu Hussein wenyine uremereye abanyepolitike bose urazi zimanza zitagira mvura zaba bamvuga inyumvira ba Leon Sengenda Kumana none ivyo byose ubona yuko iyo demokrasi tuba tuko turagira ni yihe nizo mpanuro rero urumva nkaho rero yuko politike natanguye nuko nyene ubu iciza nuko dufise akaryo ko kubonana n'abandi banyepolitika maso mu yandi mu Burundi canke hanze n'igihugu ko ntawe twimiriwe
nukuvuga ko muzo kwifatanya nabo banyapolitike bose barenganijwe mvuga ko barenganijwe bari hanze n'abandi batagira uburenganzira
none wewe uravye amasezerano y'Arusha abona ko abanyepolitike bafadikanije bose n'abari n'abatavuga rumwe uravye abo bavuye yarusha abona ko bifadikanije n'abanana natwebwe twari tukire mu ishamba duterege kumu ku masezerano yo guhagarika intambara ubu rero twifadikanya n'igihugu cyose kugira ngo twigizeyo akagwi gashaka kuzingamika igihugu abanyepolitike nabo bave inyuma yo kugwanira ibibanza kugwanira uburongozi ahubwo tugwanire twese ihinduka mu gihugu ihinduka riza rishira abarundi bose kukazuba atagukumira atankomanga
iyo ni migambi mwibaza ko muzorangura imbere yuko amatora atangura mu kwezi kumwe n'igice cyahe mu mezi abiri ari imbere
aha twatanguye iyo tumaze gutangura kuvugana ubudufise imigambi yo kukwega matwi abo banyangoma basinduhije n'abandi tuti mwe muja mu matora gute muroha abanyagihugu banyu mu matora gute kandi mwebwe mudashobora guhonyoza ikirenge Bujumbura muroha abanyagihugu banyu gute mu matora kandi abanywanyi banyu harimo n'inzego zikomakomeye bapfunzwe ayo matora yo ari amatora nyabaki ukeneye nyabuna umwuka mwiza ku banyepolitike bose utuma nabo bose bapfunzwe bapfungurwa kugira ngo tuje mu matora ahite ku Burundi nayo ubundi nazo ari amatora ivyo bibandanije ayo matora tuzoyamiriza kandi twerekana yuko abazoshira Burundi mu matora mu gihe ari umwuka usa n'uyu ibizoba mu gihugu byose bizoba biri kugahanga kikabo kandi abanyagihugu bazobibabaza
hasigaye nkuko nabivuze igihe kiri munsi y'amezi abiri kugira ngo aya matora atangure muribaza ko abo banyapolitike bose bazoba bamaze gutahuka kwegera abanyagihugu babo
ego naho batazoba bamaze gutahuka urumva ko azoba atara matora mugabo nabamenyesha yuko aho nsohokeye ni nguvu zindi ku barundi bose bakunda demokrasi zabonetse ziyongereye kugira ngo twese tuvuge rumwe cyane cyane nk'ibi byo kuburiza umukuru w'igihugu kugwanira ikiringo kigira gatatu aho nyanga amategeko y'iyarusha amasezerano y'iyarusha amasezerano yo guhagarika intambara yunganira y'iyarusha nuko abenshi bakunda kubyiyibagiza n'amategeko banashaka y'umugambi ya CNDD-FDD aho twicara tugafundika yuko atanumwe yorenza ibiringo bibiri ari ku butegetsi.
Abashikiye umukuru w'igihugu bavuga ko ikiringo cya mbere atatowe n'abanyagihugu kandi hariho ingingo mu ibwiriza shingiro ingingo ya 69 ivuga ko kugira ngo ibyo biringo bibiri biba ari biringo aho umukuru w'igihugu aba yatowe n'abanyagihugu ubwabo ariko siko byagenze mu kiringo cya mbere aho muvuga kwiki
abo sinararibonye nyazo z'umugambwe CNDD-FDD nababwiye murazi kibanza dufise mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD turi kimwe mu byabona bikomeye twarice turapfundika yuko atawurenza imyaka 10 ku butegetsi abo rero nabitiranya uburyo bwo gutora n'ibiringo duharure ufata ikaramu ubwo ico ayo matora bavuga yuko batowe n'abanyagihugu uburyo bwo gutora buciye mu bashinga mateka mu kiringo cya mbere kiguma ari kiringo cya mbere ugutora directement bijya bita suffrage direct hatowe n'abanyagihugu bose ico ni kiringo cya kabiri byose biguma ari ibiringo bibiri naho uburyo butandukanye byari byo byose murazi ico abashinga mateka basigura ku munyagihugu ajya amategeko yose umukuru w'igihugu yamatera ku gikumu bijya byose byama byitwa bikogwa n'abashinga amateka byitirirwa umunyagihugu uko bayikora ku izina ry'umunyagihugu niwe munyagihugu ni bwo Burundi
hari ibintu mu Burundi bimaze kwigaragaza cyane cyane mu migambwe aho imigambwe nka yose atamugambwe n'umwe dukuyemo n'umugambwe uri ku butegetsi haba hari indyane kenshi hariho imigambwe usanga yigabuyemo nka kubiri hari cyane gutatu ivyo bintu mubisigura gute ivyo ni bintu byatangwe ku Burundi kuva kera cyane gose ivyo bintu mubiha insiguro
ni bintu bijanye n'ubutegetsi bubi bwamwe bwica demokarasi twamye tubivuga yuko hatica ubwoko hica ubutegetsi bubi wabantu baravyiboneye ubutegetsi bwitirirwa ubwoko cyangwa ubu amakosa yagiye araba ku bwoko bwose buvugwa ivyo rero vyagiye birava kuguru birava kuvakira no kwikunda no gukundinda nubanashaka uravye na demokarasi iri mu migambwe bararondera abantu gasanga n'amatora aba kwisonga gusa ry'umugambwe kugira ngo bubahiriza ibisabwa n'ubushikiranganje bwa by'intwaro hagati mu gihugu ariko uravye mu makomine ku mitumba ugasanga nta mugambwe n'umwe utunganya amakoraniro ku rwego rw'imitumba nta mugambwe n'umwe utunganya ayo makoraniro ku rwego rw'ubucimbire kandi demokarasi itegerezwa kuva hasi gushika hejuru aho usanga ku ngazi zose hari abatowe ako nakagwara nivyo bizingamitse demokarasi mu Burundi bitegerezwa gukosorwa navyo bikogwa nande bikogwa n'ubutegetsi nyabwo bwumva demokarasi kandi ikaba yaragucengetere ye mu maraso yabo.
Tuibutse inshuti mwese ikomunika mwara wandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamira nyirayo Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi twumvikana ya kuri FM 94 n'ibice 9 hamwe no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda twumvikanira ku iradiyo inshuti ya bose kuri FM 88 n'ibice 3 hamwe no ku ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice 3. Kiganiro twagiranye na Hussein Rajabu yahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD yaramaze imyaka ishika 8 mwibohero kirabandanya. Kibazo kindi kimaze kwibonekeza cyane cyane mu migambwe itavuga rumwe na leta usanga kumvikana muri iyo migambwe bisa n'ibyatazokoroha hariho urunani rw'imigambwe itandukanye kanini imigambwe iri kurakora urunani muri baza ko iyo migambwe ishora kumvikana ko umunyapolitiki umwe ashora kwitoza ku izina y'imigambwe yose ize urunani.
Biragoye cyane ariko ingorane bagenda barahura nazo ngira bagenda bararonka icigwa yuko ibyo bintu bishoboka mu banyepolitiki bo mu Burundi harakanyarigabo harabibanza abishize mu mutwe yuko bafise ngo abanywanyi benshi bakabona neza yuko bagiye imbere aribo botsinda mugabo arabaye ingene ibintu bizitanye inzitizi zihari ukarabira iyo nsinzi aho boyicisha mu banyepolitiki bo mu Burundi bose hariho ukutaganira ukutaganira kugira ngo umwe wese bashobore gufatira kuri ku vyifuzo vyiwe kugira ngo ugo runani rushoboke bibaza yuko boja ku matora umwe wese ati jewe nije nkomeye wundi nawe ati inge nkurikire uyu akomeye hanyuma bagasanga rero hariho utugorane bagiye barabona za nane zigasambuka uwo banyagihugu bakwiye guhagurukira rimwe bakagira urunani rumwe kugira ngo bikure ko akagwi kazingamika demokrasi hanyuma tuje mu ntegure ya demokrasi ibera mu migambwe yose kuri kwamye n'uri ku butegetsi urimo
hari itohozwa ryakozwe n'ishirahamwe ryigenga ryari ko riraba ukuntu abarundi botora muri iki gihe iryo mu bintu iryo shirahamwe ryashikirije ryavuze ko mu gihe amatora yaba muri iki gihe umugambwe uri ku butegetsi woronka 56% mu gihe iyindi migambwe mikuru mikuru itavuga rumwe na leta yoronka 3%. Ivyo mubiha insiguro nki cyane cyane ku vyerekeye demokarasi mu Burundi.
Umugambwe uri ku butegetsi ngaho no gutomora neza abanyagihugu benshi barakunda umugambwe wabo CNDD-FDD baravye ico wabamariye ariko rero bajya bawiyitirira amakosa menshi ubwicanyi ubusuma nibindi bigatuma abo banyagihugu ngo binuba abategetsi abo rero bagira amatohoza bitiranya urukundo igitigiri cy'abanyagihugu bakunda CNDD-FDD n'igitigiri cy'abanyagihugu bashobora gutora izo ndongozi ziyamamaza ubu uzigiza y'abandi zitoteza ibyo no kubyitiranya nka jewe no kwishyira mu bibanza bya mbere by'abakunda umugambwe CNDD-FDD ariko Petero Nkurunziza sinshobora kumutu adahinduye ingenda rimwe ku kibanza icyari cyo cyose naho hoba ari kibanza cyo kurongora gacimbira mugabo abo baje guharura usanga twese badushiramwo urabo 56% nibaza yuko bo baba narenga
dutandukire kindi kibazo gihambaye cyane gose aho abasenyeri mu mpera zo ku kwezi abasenyeri katolika mu Burundi bashikirije aho bahagaze ku byerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu mu Burundi hariho nabavuga ko ico gishora kuba ari ikindi kintu cerekana ko abasenyeri boba eka batari kumwe cyane rwose n'abandi boba bava mu yandi madine ivyo bintu hari ikintu mubizi ko mwebwe
yego turabizi cyane inge ndakwibutsa akantu gatoya igihe cy'ikiringo cya mbere umukuru w'igihugu igihe yarahiramwe n'amashinga amateka hariho umusenyeri hariho umusenyeri nibaza yuko yari ntaho turi yabwiye umukuru w'igihugu nyakubaho mukuru w'igihugu eraba urarahi ntuzumere nk'abandi mu ntwaro yabo baca bagerageza guhinyanyura ibyirizwa shingiro kugira ngo bigumize ku butegetsi. Aho yashaka kumubwira yuko bubahiriza aze yubahirize ibiringo vyiwe. Nibyo vyivyo rero n'abasenyeri bariko baravuga ubu bahagurutse batevye umugabo bahora baraba amayeri yose akoreshwa bakurikirana bagerageza kugerageza kuba kure mu bintu bya politike mugabo w'ico kibazo ro kiza gishaka kuza nko guhungabanya umutekano si katolika yonyene nuko yoyo ifise inguvu zo gushobora kuvuga nayo ubundi byo bibazo biri mu madini menshi n'ukuri abarundi bose baratangara ingene umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Petero Nkurunziza ashaka kwiyongeza cyangwa yagize icyifuzo cyo kwiyongeza ikiringo kigira gatatu. Ivyo rero ni ivyo dukurikirana kandi turashima ijyangingo Ecclesia Catholica yakoze kugira ngo yereka ihumuco abarundi.
Hariho imyerekano yabaye mu Burundi ikariho na mashirahamwe yavuze ko mu gihe umukuru w'igihugu yo kwitoza mu kindi kiringo hoba ubwica canke akaba akajagari mbega mwebwe muravye ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe murabona ko amatora azoba mu kiringo kiri munsi amezi abiri asigaye mubona ko aya matora azotangura ku kiringo yagenewe
nukuri ayo matora twebwe biradutangaza ingene ayo matora yoba aho twari turi mu ibohero mu cyuba twari tubohewemwo twarashobora kuvugana n'abagumya banga mu makomine yose. Hajya amanyanga mwumva ya za karanga muntu zitangwa zidaciye mu mategeko vyabera mu mapermanence no ku mitumba turi mu ba mbere twaca tumenyesha abari hijya no hino amanyanga ariko arakogwa nk'ubu rero nta matora ashobora kuba yubakiye kuri bijya biganiye kuri bijya biharuro byabiyandikishije tukaba twarabonye neza yuko abanyepolitika batavuga rumwe na leta n'abandi vyabananiye kugira ngo bijya bintu bisubigwemo twebwe tuvuga tuti bijya bidasubiwemo ayo ntazoba ari amatora raba uko umugwi seni wifashe n'umugwi ukorera mu kwaha ku mukuru w'igihugu ugasanga rero biragoye kugira ngo ushobore kwizerwa n'abarundi benshi bose induru zamazivuga mugabo ucumenga amatora bashaka kutwaramo abarundi umenganiye inka bashaka gutwara mu ibagiro ivyo rero bo vyitondera kugira ngo vyicarigwe habe umwuka mwiza ku banyepolitike bose mu gihugu n'abarundi bose kugira ngo byose bibe mu mucyo umuco niwo usumba byose
ntaguciriyemo igihe abarongoye se niba akorana n'abanyamigambwe kana amashyirahamwe yategamiye inyungu za politike haratangaje ubiharuro bivuga ko ibintu bimeze nk'utunenge byabaye byashika ku biharuro biri munsi y'ibihumbi bibiri mu gihe abanyagihugu biyandikishije bashika imiliyoni zine abantu rero basesengura ibintu abantu batohoje ivyerekeye amatora bavuga ko utwo tunenge ari dukeyi turavye ibitigiri by'abantu banditswe aho mwebwe muhavuga kwiki
yaba twari dukeyi ku bintu bijanye na seni urwego rwa seni rwizewe n'abose urabona ni gwarundi nyene haba mu bavugizi cyangwa ururongoye gwarundi nyene gwavugwa ko byinshi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi murazi amaraso ya sesetse ibi byasafisha byavuzwe inama mpuzamakungu oni ikemeza yuko habaye ubwicanyi ndengerabutungane ivyo byose vyaba ku makosa yabaye mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi ubu rero nta kwama umuntu avuga utunenge n'ukwigizayo akaranda akariko kose kotuma haba amaraso aseseka nk'aya sesetse ubu rero tukabona neza yuko bishobora no kurusherizaho
hariyo
gituma rero ivyo rero ngene tuvuga neza yuko ivyo atari ivyo birinze birenga igihumbi n'amajana n'ibindi nk'uko mubivuze nk'uko twavyumvise n'ukuri n'ibintu biteye isoni kandi utwo n'utuyeshantiyo utuntu tumwe twabaye ayo bundi twebwe turazi byinshi byabaye ivyo bikarata karanga muntu vyatanzwe hariwe n'ibintu bijanye n'ubusuma ibintu byo kubifyatura kugira ngo bigurishwe hijya no hino ugasanga bihabwa abanyamahanga bihabwa umunyagihugu umwe hawe amakarata ane atanu cumi ivyo byose ni ibintu tuzi yuko seni ishobora kubishyiramwo umwete sirya nyene tuzi irongowe na Petero Karaveri ndayicariye
mwavuze ikibazo gihamba cyane rwose eka inyifato mbi yabaye mu butegetsi ya Safisha ariko hariho nabavuga ko iyo nyifato yo batanguye mu kirongoye umugambwe ivyo byo mubivuga ko
sivyo na gatoya nitwaba twaratekereje nitwaba twaranumye twashatse yuko abarundi bamenye ukuri bijya byose byabaye hijya no hindo mu gihugu ubwicanyi n'ibindi byabaye mu nyuma byinshi byabaye mu nyuma twebwe ataco tuvuga turi mu ibohero ari nacyo gituma rero ubu abarundi bamenye ukuri baramenye ukuri kuri byinshi byabaye na yibindi umugambwe CNDD-FDD kujya waruhagaze kujya warukomeye ni ngombwa hagira abandi hijya no hino baronka aho baca kugira ngo barabe ngene woshobora boshobora kukondora bafatiye kubyo byavugwa amaremenhanya yava mu mugambwe CNDD-FDD nyene indani ariko ubu ibintu bigeze bimeze gute ubu birahagaragara
mwavuze ikibazo cy'uko amatora abaye atoba amatora yemewe hanyuma tukaba tuzi ko mu 2010 igihe imigambwe iyonjora ikareka kuja mu matora yahahombeye n'Uburundi bwahahombeye ko demokrasi itasubiye gutsimbatara cyane rwose muri iki gihe imigambwe cyane cyane itavuga rumwe na leta ikaba yararahiye ikarengwa ko ubuhoho naho byo genda gute izoje mu matora ayo matora ntimo nakwaza banona
aba rero ntibagwe mu mutego kuko hariho imvugo ikoreshwa n'abantu bo muri societe civile bajya bagenda n'impungenge nyinshi kuko biyemeje kuba abanyamahoro naho hobiki hariho ukuri badashobora gushyira habona iyo babonye yuko ari ibintu bigendeka kuko bagenda baragwaza nayo ubundi twebwe kutaja mu matora umuntu abona yuko ari amanyanga arimo amanyanga menshi ni igikorwa gihambaye cyane kuko iyo baja mu matora bakayabandanya najya manyanga rero twebwe twabona twumva abarundi babona na twebwe twumva n'ukuri ntiboba batekane mu mutima w'abanyepolitike kandi ntiboba bafise n'uruvugiro mugabo barafise uruvugiro barafise n'ivyo bokosora bakabona neza yuko bitebuke demokarasi izogaruka amatora arashobora kuba hari umutegetsi avuga ati ibintu bipfa byononekara bigenda gute kazima jewe nzoba ndabatwara abategetsi nkabo barahari barabaho mugabo he ntazobara amatora ntazobari demokrasi umutegetsi nyawe no kugira demokrasi ijya ibungabunga itunga ry'igihugu ijya ibungabunga agateka kazi na muntu umwidegemvu wa buri wese mu gushikiriza ivyo yiyumvira nivyo vyoba ku Burundi ubundi murabona aho Burundi bugeze naho amatora yabaye barashora kuba ibintu bikabandanya biyangara kurusha
mu gihe hatabaye amatora ikintu mwibaza cyo cakiba niki
amatora ategerezwa kuba twe tuvuga imyiteguro abantu barashobora kwicara kugira ngo izo ngorane zose kuko bahereye ubu hakabaho ishaka abategetsi bagahindura ingendo bakumviriza uwo wese ashikirize ivyiyumviro bakumviriza abo bose abanyamahanga bama bariko baraduhanura hijya no hino havugwa vyinshi kuko je umwanya wose namaze amakuru yose narafatana narayegeranya tugiye turakurikirana n'ukuri impanuro nyinshi zaratanzwe hamwe zokurikizwa twese tukazikurikiza Burundi bwo kogorora demokrasi yoshobora kogorora mu Burundi
Rajabu Hussein mwahoze murongo w'ubwambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze cyane namwe
Tenju timwe se kumika mwara randa nyakumbi za ila diho ijugu ya Amerikali sama nilai Washington DC mukirundi no mukinya Rwanda. Mwurundi tukumikana ya kuri FM 94 niviche 9 hamwe no kuri FM 95 niviche 2. Mwurwanda tukumikana ya kuri radio inchuti ya bose kuri FM 88 niviche 3 hamwe no kuri ijugu ya Amerika kuri FM jana na kane niviche 3. Kiganiro twagiranye na Hussein Rajabu yahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD yaramaze imyaka ishika 8 mu bohero kirabandanye.